Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bwakeye ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 20 ukwezi kwa 9 umwaka w'2018. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi arakurikirwa n'amakuru yo mu biyaga bigari.
Ubuzima bwaho buragoye gose, tumaze kubona bugoye sahantu nyene bari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere. Je navuyeyo nyene ntorotse.
Sivuga ngo ni muri ntuza muri hasebuje. Uragenda muri migarasi nyene bwakakwandi kumva kugira ngo ni kugira ntage abantu bagenda baragufata mu nzira. Nyine nayo umuntu akagira nyene mbwabo ntibabikwemerera neza umuntu agacacisha ku ruhande agatoroka.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungutse bavuye mu Rwanda, naho mu Rwanda kandi abadepite baraye barahiye. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Kake Thomas, abategetsi b'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kwa gatatu barasohoye urutonde rw'abakandida bemerewe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'12. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bemerewe ni Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, uwundi ni Emmanuel Ramazani Shadari yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ashyigikiwe na Perezida Joseph Kabila. Abakuwemwo bijunja mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi. Ibyo byatumye haba imyiyerekano ku ruhande rw'abanywanyi babo babashyigikiye. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahoze citwa Zaire ntikiragera kibona ukubisikanya mu mahoro mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuva kironka intahe yo kwikukira mu mwaka w'1960. Muri Afrika kandi leta ya Somalia ishikiriza ko yiteguye kurungika abasirikare muri Sudani y'ubumanuko gufasha mu bijanye n'umutekano no gutsimbataza amahoro. Ibyo bishikirijwe haheze iminsi ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko IGADE, rivuze ko ibihugu nka Somalia, Uganda, Sudani na Djibouti byemerewe kujya gufashanya n'umurwi w'abasirikare ba Sudani y'ubumanuko kubungabunga amahoro. Ivyo ni mu gihe kandi hari abibaza nimba leta ya Somalia izobishobora kandi nayo igihanzwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab. Icegera cy'umushikiranganji wa Somalia ajejwe inyigisho Abdirahman Jabir yavuze ko igihugu ciwe citeguye gufasha muri Sudani y'ubumanuko kuko ngo n'u Burundi bwarafashije Somalia kubungabunga umutekano kandi bwari mu bibazo by'umutekano muke. Mwibuke ko inteko za ONU 17 nazo ziri muri Sudani y'ubumanuko zikaba nazo zijejwe gukingira abasivile, guca imihora imfashanyo zicamwo, hamwe no gutohoza kubahungabanya agateka ka zina muntu. Nayo sekretari wa leta z'umwe za Amerika Mike Pompeo yarashimye ingingo yafashwe n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un mu nama yamuhuje na mugenzi we wa Korea y'Epfo muri indwi. Muri iyo nama, Korea ya ruguru yatangaje ko ishobora gusambura ahihingurira ibirwanisho ruhonyanganda mu gihe leta z'umwe za Amerika nayo yofasha ingingo ziherekeza amasezerano yashyizwe ko hagati y'abakuru b'ibihugu bya Korea zibiri. Pompeo yatangaje ejo kuwa gatatu ko yatumiye umushikiranganji wa Korea ya ruguru w'imigenderanire n'andi makungu Ri Yong-ho ngo babonanire i New York mu ndwi iza mu nama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakunguni. Uyu mubonano w'iminsi itatu warangiye abo bategetsi Kim hamwe na perezida wa Korea y'ubumanuko bemeranije ko Korea ya ruguru yemeye kugara ikibanza kiri i Yongbyong no guhagarika ikindi kibanza kigeragezwamwe mu misile bihagarikiwe n'abahinga mpuzamakungu. Abo bategetsi babiri bemeranije kandi ko Kim Jong-un azogendera Korea y'Epfo imbere y'uko umwaka urangira akazoba abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Korea ya ruguru agendeye umurwa mukuru wa Korea y'Epfo kuva ibyo bihugu bitandukanye mu ntambara ya Korea yabaye mu myaka y'1950 gushika 1953. Nayo umwana w'umuhungu w'umunyepalestina yarishwe arashwe n'amasasu yavuye muri Israeli mu ntureka yabaye hafi y'urubibe rwa Gaza y'ubumanuko ku munsi wa gatatu. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu wa Gaza. Uwo mushikiranganji yavuze ko Mumimu Abu Ayeda n'uwo musore w'imyaka 15 yarasiwe ku rubibe ruri mu buseruko bwa Rafahe mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Ayandi makuru avuga ko yari mu bagize uruhara mu myiyerekano yabaye mu ijoro imaze amezi, imyiyerekano yiswe urugendo rukomeye rwo gutahuka. Igisirikare cya Isirayeli ntikiremeza urwo rupfu, ariko kimenyereye kivuga ko iyo myiyerekano ari imigumuko. Abanyepalestina bashika 184 nibo bamaze kwicwa n'amasasu ava ku ruhande rwa Isirayeli muri Gaza kuva hatanguye urwo rugendo rukomeye mu kwezi kwa gatatu itariki 30. Mu kurangiza amakuru hirya no hino ku isi, umushinga amateka murambabari atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Uganda, Bobi Wine, izina ryiwe ry'ukuri ni Kyagulanyi Sentamu, atahuka mu gihugu ciwe kuri uyu wa kane. Ni nyuma yuko arangije kwivuza muri leta z'umwe za Amerika ibikomere yagize igihe yafatwa bunyamaswa n'abavurwa ko bakorera inzego zijejwe umutekano. Igipolisi cy'Uganda gitangaza ko kizakuba murambabari yakimurindire ku kibuga cy'indege. Bobi Wine yagirijwe icyaha cyo guhemuka ku ruhara avugwa ko yagize igihe imodoka zari ziherekeje umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni zaterwa amabuye mu kwezi k'8. Bobi Wine akazoburana atari mu ibohero inyuma y'uko atanze ingwate.
Aloizi urakoze nshuti zacu murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri internet radio yacu voa.com. amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda abadepite baraye barahiye president Paul Kagame yabasabye guhindura uburyo bwo gukurikirana abanyereza umutungo w'igihugu. Mugenzi wacu Asumutakaboyi aratugezaho inkuru irambuye.
Intandaro y'impinduka umukuru w'igihugu yasabye abadepite bashya ituruka kubisa naho asanga intego icyuye igihe itarakoze byinshi kuri iki kibazo. Mu magambo yibanzeho, Perezida Kagame yagarutse cyane ku maraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta asorwa buri mwaka, ariko imicungire y'ibya rubanda ntihinduke. Perezida Kagame yavuze ko uburyo abanyereza umutungo w'igihugu bakurikiranwamo busa nk'ubudahagije, bityo yahaye iyi ntego nshya inshingano z'akarusho.
Niba uri umuyobozi ku rwego runaka ukaba warahawe izo nshingano, ugahabwa amikoro, ugahabwa buri kintu cyose cyo kubyuzuza, warangiza hagati aho Auditor General akaza akatubwira cyangwa abandi bakatwereka ko ibyagezaho byagombaga kujya ari nka 25%, ibindi ntawe ushobora kumenya aho byanyuze. Uburyo ashaka ko tuzabisobanura kurushaho ni ukuvuga ngo tuzabikubaza utubwireho ibyo byagiye. Bwa mbere ni ukubanza tukanabikwereka cyangwa se tukumvikana nawe ko ariko bimeze koko, kuko ntawe dushaka kubeshyera, nawe ukemera ukavuga uti nibyo koko byagezaho byajyaga ni 25%. Igihe tukakubaza ngo 75% byagiye, ibyo kutubwira gusa ngo ntabwo mbizi ntabwo bihagije. Nge mu myumvire yanjye hari uburyo bwo kunahashakisha tukahabona, niyo waba utahatubwiye wowe. Tuzashakisha dukurikirane tumenye n'ibyo utunze mu mazina yawe cyangwa ibyo washyize mu yabandi tubigarure, ariko muri uko kubigarura tuzageraho tukubika.
Ukuru w'igihugu yageze naho avuga ko umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta yatewe kurondogora. Kuri Perezida Kagame, uwo mugenzuzi buri mwaka agaruka ku bintu bimwe bidahinduka cyangwa se ngo bibonerwe igisubizo. Nyamara kandi iki kibazo umukuru w'igihugu yagarutseho si gishya ku Banyarwanda, ni nacyo cyakunze kuvugwa n'abari bagize inteko ishinga amategeko icyuye igihe. Bamwe mu bari bagize iyi nteko bagaragazaga ko nabo barambiwe no guhora bakira raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta kandi nta kintu gikorwa ngo bihinduke. Aha hari mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka ubwo umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta yerekanaga uko ibigo bya Leta byagenzuwe byahombeje Abanyarwanda amafaranga asaga miliyari 8 mu ngengo y'imari y'umwaka w'2017.
Birarambiranye kubera ko irazisa n'iyindi n'iyindi n'iyindi, abantu akamenyekana, akamenyekana ku mudugudu ko ari umujura, akamenyekana aho aciye ko ari umujura, aho asengera ko ari umujura. Simvuga ngo nibyo byakemura ikibazo, ariko byafasha abo bantu bakamenyekana. Birasa naho ntacyo bibabwengira ngo bibahagije kuburyo niya afunzwe mu rugo basigara bakora akagaruka akawongera business zigakomeza
ku rwego rw'inteko tuzabanza gutekereza tukareba niba ibi bigo tubona buri raporo ya auditeur bazana barahombye tukakomeza dushyiramo amafaranga tuzabanza kugira umunsi umwe tukavuga ngo turabaha amafaranga ari uko mwatweretse kandi yakoreshejwe kuko turashyiramo amafaranga bakiba tukazana amafaranga bakiba tukakomeza dushyiramo tubireba.
Perezida Kagame yavuze ko hari abamara kunyereza umutungo w'u Rwanda bagahungira mu mahanga mu gusaba inteko ishinga amategeko kugaragaza imihigo yayo. Perezida Kagame avuga ko ntacyo yakora ku bazahunga ariko bakiri mu gihugu ko afite ubushobozi bwo gukomeza kubakurikirana.
Benabo hari nubwo bahitamo guhunga igihugu bamaze kucyambura gutyo bwo bafite n'ababakira hanze bibihugu mureba dukorana nabyo ndetse dufatanya binadufasha no mu majyambere bafite politike nayiteye ukuntu ibyo nta bushobozi mbifitiye ntabwo nayihindura ariko nzahindura ibihe hano.
Abarahiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko muri manda ya kane banituyemo bazahagararira biro y'inteko. Mu bayobozi bashya b'inteko hagaragaye ko nta gishya kinini cyabayemo kuko wari usanzwe ayobora iyi nteko Mukabarisa Donatira yongeye gutorerwa kuyiyobora. Uyu mutegarugori akomoka mu ishyaka rya PL yatowe ku majwi 80 y'abagize inteko ishinga amategeko bose. Umwanya wa vice perezida ushinzwe iby'amategeko hatowe Mukabagwiza Eda ukomoka mu mutwe wa politiki wa FPL Inkotanyi ku majwi 75 kuri 80. Kuri uyu mwanya Mukabagwiza yarahanganye na Bwana Hindura Jean Pierre wo mu ishyaka rya PSD wagize amajwi 5. Ku mwanya w'umuyobozi wungirije ushinzwe imari n'abakozi hatowe Musa Faziri Harerimana uturuka muri PDI ku majwi 76. Waruhanganye na Dr. Frank Habineza uturuka mu ishyaka rya Green Party wabonye amajwi 4. Musa Faziri Harerimana yinjiye mu nteko ishinga amategeko yaramaze igihe adafite akazi nyuma yaho avuye ku mwanya wo kuyobora Minisiteri y'umutekano mu gihugu. Iyi minisiteri yahise ikurwaho inshingano zayo zifatwa na Minisiteri y'ubutabera. Kuri urwego rwo guhitamo abazayobora biro y'inteko hagaragayemo umuco mushya wo kubahitamo nta kwiyamamaza kwigeze kugaragara. Muri aba bose batowe bari bamamajwe na bagenzi babo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu mihango yo kwakira indahiro z'abadepite, Perezida Paul Kagame yavuze ko umunyapolitiki Victoire Ingabire ashobora gusubira muri gereza natitonda. Eric Bagirubusa arabiduha neza.
Tugeramo n'impuhwe ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe. Ni impuhwe zo gukemura ibibazo. Nonese iyo bitaza kuba gutyo, ubu tuba dufite abantu bangahe bishingiye ku kuri, tuba dufite abantu bangahe bicaye muri prison? Tuba tugifite amagana y'ibihumbi.
Ubu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomoza ku mbabazi aherutse gutanga zafunguje abasaga 2000 yari mu muhango wo kwakira indahiro z'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri manda nshya. Mu ijambo ry'umukuru w'u Rwanda yavuze ko hari abakora ibyaha bagombye kuguma muri gereza ku bwinshi ariko mu rwego rwo kubihanganira hagamijwe inyungu rusange zubaka igihugu biba ngombwa kubaha imbabazi.
Ariko twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu tukavuga ngo ariko ntabwo ari kuteka twabigenza, turashakisha n'uwabaye umunyabyaha n'uwagize ute dushaka uko tumwubaka kugira ngo nawe n'agake afite kubaka igihugu.
Kuri izi mbabazi Perezida Kagame yavuze ko hari bamwe mu barekuwe mu cyumweru gishize ku mbabazi ze yise ko bazwi nk'abasitari ba politiki cyangwa imenya byose muri politiki hanze y'u Rwanda bitari imbere mu gihugu. Ni ijambo Perezida Kagame yavuze mu marenga kuri abo yise abasitari ba politiki barekuwe ngo barasabye imbabazi ariko bageze hanze batangira kwishongora ko barekuwe kubw'igitutu cy'amahanga. Iri jambo Perezida Kagame rivuze nyuma y'aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza warekuwe amaze imyaka 8 muri gereza ku gifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe mu ntangiriro z'iki cyumweru yumvikanye kuri radio mpuzamahanga y'abongereza za BBC avuga ko atigeze asaba imbabazi Perezida Kagame. Perezida w'ishyaka FDI inkingi ritaremererwa mu Rwanda yabwiye BBC ko yasabye Perezida Kagame ngo afungurwe gusa. Ngenekereje yagize ati umuntu asaba imbabazi z'ibyaha yakoze nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha, nta n'umuyobozi w'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha. Perezida Kagame yamuburiye ko akomeje muri uwo murongo yakwisanga yasubiye mu buroko kuko ngo nta gitutu gishoboka ku Rwanda.
Kajya kubona ukabona abantu barayo ntabwo nasabye imbabazi, ntabwo nasabye imbabazi cyangwa ngo buriya baturekuye kubera pressure hano. Ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereka ko pressure atari ikora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kindi uzakorayo.
Perezida Kagame yakomeje avuga ko igishoboka ari gukorana mu bwubahane n'ubwumvikane, ibiri hanze y'ibyo ngo ntibishoboka. Ni ijambo rye kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko bitewe naho igihugu cy'u Rwanda cyavuye rwigiyemo byinshi bituma nta wapfa kuruvogera n'abarutuye, bityo ko uwashaka yacisha make.
Uru Rwanda mureba aho rwavuye, twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero uwashaka yacisha make, uwashaka yakora neza agakorana n'abandi, ndetse igihugu cyacu twifuza gukorana n'abandi neza neza.
Asoza kubyiza imbabazi Perezida Kagame yabwiye abagize inteko ishinga amategeko bari bamaze kurahira ko yabahaga icyo yita umusogongero ku nshingano zibareba kandi zireba igihugu muri rusange.
Iyi nteko rero nagira ngo mbasogongeze ubugari bw'iyo nshingano mufite, mwumve ko igihugu cyose ari cyo tugenderaho. Turabanza tukireba, tukisuzuma, tukikosora, tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora, ibindi tugatega amatwi. Ufite icyo tubwira gitandukanye n'icyo tuzi cyangwa n'icyo twumva cyangwa icyo twashakaga twagenderagaho, nawe turamutega amatwi. Nitwumva gifite umwanya turacyakira, niba kidafite umwanya nacyo turakikubwira ngo nta mwanya gifite, tukubwire n'impamvu. Nutuzana amahane tukubwire ngo natwe tuzi gutera amahane iyo byabaye ngombwa.
Ibi byose biriho mu gihe hari amabaruwa atandukanye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, amwe binagoye kwemera umwimerere wayo. Harimo iyo bivuga ko yaba yaranditswe na Madame Victoire Ingabire ku itariki ya 25 z'ukwa gatandatu 2018. Ni baruwa yandikiwe Perezida Paul Kagame ifite umutwe ugira uti gusaba imbabazi. Gusa iyo usomye witonze ntiyerura neza impamvu y'izo mbabazi, uretse aho isaba kugirirwa imbabazi zo gufungurwa. Hari kandi indi baruwa bwana Johnston Businge bigaragara ko yandikiye Madame Victoire Ingabire Umuhoza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ifite impamvu igira iti imbabazi wasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igasoza bwana Businge amenyesha ko Perezida wa Repubulika yemeye guha imbabazi Victoire Ingabire ku gihano cy'igifungo yarasigaje mu buroko. Tukivuga ku mabaruwa nk'ayo, hari indi yihuriro nyafurika ry'abanyamategeko bandikiye Perezida Paul Kagame ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri zimwe mu ngingo zayo yasabaga Leta y'u Rwanda kubahiriza ibyemezo byafashwe n'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu rubanza rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza, urwa bwana Leon Mugesera ndetse n'abandi ngo bafunzwe ku mpamvu za politiki. Ikavuga ko igihe bitakorwa Leta igomba kwirengera ingaruka, kuko ngo hashingiwe ku byemezo by'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ngo basanga barafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Madame Victoire Ingabire Umuhoza yafunzwe mu 2010 ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha birimo ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho, zimuhanisha gufunga imyaka 15. Ingingo yakunze kutavugwaho rumwe kuko amahanga yakunze kunenga Perezida Paul Kagame kutorohera batavuga rumwe nawe akavuga ko yamufunze ku nyungu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abarundi bava mu buhungiro mu Rwanda barasaba bagira neza kubagarukira ko kuko bashika mu Burundi imbokoboko. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Gushikira munsi ntibirashoboka ko abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda batahuka bikiye mu mwumvikano w'igihugu bavukamwo icabakiriye hamwe n'ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR. Ariko abatahuka kugushaka kwabo barisobora umwe umwe bakajabuka umupaka. Ijwi rya Amerika ryagendeye abaherutse guhunguka muri komine ya Busoni y'intara ya Kirundo, bemeza ko bikigorana gusaba gutahuka biciye mu nzira zemewe n'amategeko.
Ubuzima bwaho buragoye rwose, tumaze kubona bugoye. Sahantu nyine wari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere, je navuyeyo nyine ntorotse.
Sivuga ngo ni muri muzaga muri haseruje uragenda muri migarasiyo nyine bwakakwandi kumva kuvuga ngo ni kugira ntihagire abantu bagenda baragufata mu nzira rimwe na rimwe, umuntu akagira nyine mubwabo ntibabikwemera neza, umuntu agacacisha ku ruhande agatoroka inkambi ugacira isohoka ipakiza ufise nk'utuntu ukemera ukagusha nk'impunzi kugira uveyo.
Baba bahunguka bavuye mu ikambi canke bacumbitse hagati mu gihugu mu Rwanda bashika i Burundi atako bifashe. Bamwe mu bahunganye imitahe bemeza ko yabapfuye ko ubusa.
Nari nahunze mfise itoni zibiri z'ibiharage aciye nkora, barambira ngo hunga mva ngaha ku mupaka kuko babonye nyene wa wundi nakorera niwe yatumye mpunga, acarampungisha handa gari kiraza y'u Rwanda y'abapolisi acampungira Kigali.
Hari dukaye natwaye n'umusenyi twara mu nkambi mugabo bigeze hagati barampindutse n'ubuswa abantu bita ku kibuga cy'indege baratwirukana bashatangira kuzindira ko ngo namande n'ibiki
mu gihe abatahukanwe na HCR bavuye mu bindi bihugu nka Tanzania na Kenya batekerwa impamba ibafasha kuba mu mezi ya 3 ya mbere ababo bavuga ko batungwa n'abasangwa
no kumenya HCR hakikumenya ko na gato twahasanze abantu twahasize twari tubanye neza badufasha ni nako dutuntu hano munagukira ndo gakega cy'ikamenye ubuzima
nakimwe navuye bantekere naje ngaragara byose ambali nivyo nari nararonkeye byose nabitaye nana kimwe naje nzanga ubuzima nyene urumva bubabugoye ndanafashwa nyene n'abarundi bagenzi banje nasize nga
barasaba HCR n'abandi bagira neza ko bashira ku rutonde rw'abandi bakeneye ifashanyo zihuta
cyane nk'izonye nasanze yarasatagurutse amabati yaragurutse inyuma inkazo yaramatsubira twe ikintu twabasaba dufashe bakaduha nk'amabati umuntu akasura makacha yisanura kuba n'imvura iguye haguma haroroma nyene mbese amazi akakwiragira mu nzu hose hari bankobo badufashe bakaduha nk'amasuka birangi twese n'umuntu wo kuyipfuka amaboko turafite yuko ndatugafasha amaboko yacu aho babatugire neza badufashe nk'uko
HCR cyangwa leta abavyeni benshi babishoboye kubera kaho dushikiye baradufashije mu garanti nyine twavuga ati badutera inkunga
ikibazo cy'abahunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kirazwi ku burongozi bw'intara ya Kirundo kuva kuri wa kabiri buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi ariko agirisha inama z'umutekano makumine yose y'intara arongoye muri zo nama buramatari wa Kirundo bavuga ko bahamagarira abarundi guhagararira amahoro n'umutekano kwirinda bivugwa mu maraporo akogwa ku Burundi no guhamagarira abahunze kubandanya bahunguka kwamaze gushika buramatari Mutabazi yavuga ko bahamagarira abasangwa kubakira neza
tubiko twageda mu mwene cyo kugira ngo tubayimirize kugira ngo bakire ababene wacu ariko barava mu buhungiro tubongera tubayimiriza kugira ngo tange ibyabo byacungire babishikiremo hari dusanga ariko bimeze mugabamo cyane cyane tubayimirize kugira ngo niba hariho nk'abantu baba ariko bararima amatongo yabo n'abariko ariho nk'abantu baba baritije ibintu byabo kugira ngo baje basubiza ku neza ntahende kuba impari kandi ibyo akaba ari ibyo dusabwa n'ubushikiranganje busanzwe butujejwe
kuba ariko barahunguka atacu bafise buramatari w'intara ya Kirundo arababera intumwa ku basanzwe bafashe
dusanga abo bene wacu bari barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kandi cyane cyane bahunguka atamakinye bafise kuko ni utu bafite usanga batugurishije kugira ngo baronke itike tubashima yabo bene gihugu basigaye mu gihugu kumwe n'ababaciye abakiriza yombi bakongera kanafashisha n'udufungu n'utuntu twanyenerwa tumwe tumwe cyane cyane imiryango yabo cyane n'izindi nshuti n'abagenzi reka mbere n'umuntu waro cyo tumutera kamo leta ko yobagarukira ko nkuko leta ari umuzeyi wacu kandi yami bikora kandi twizeye ko bazobikora nuko nabandi badufasha mu iterambere cyane cyane mu kugarukira ku mbabare turabateye akamo kugira ngo nabo nyine bafashe bagarukiye kuri iyo miryango reka n'indi miryango ibarahungutse ivuye mu bindi bihugu
Mutabazi arashimira amashyirahamwe mpuzamakungu nka PAM na CICR ari mu nzira yo gufasha imbabare n'abantu aho nikora agasaba n'ayandi kumva akamo kiwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ikiganiro cy'ubuzima Diane Ndonse mu Burundi na muganga Angelique Niyokindi baratubwira igitera indwara ya gut n'uburyo bwo kuyirinda
Muganga Angelique Niyokindi yanonose ibijanye no kuvuna indwara zifatira mu ngingo atangura asigura ibimenyetso by'iyo ndwara ya gute
ihera mu ino rikuru irino rikuri ingingo ya mbere ikavyimba igashuha ikababara hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo mbese niyo akoze ko canke naho ko baragahuza gatoya akamukoze ka kababara cyane iza bukwi na bukwi hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo mugabo n'abagore barafata
mugira umuntu adashirutse umwete wo kwivuza hakirikare ishobora kumusinzikaza kugeza himugira ikimuga mbere hakaba n'abahakura urupfu nkuko muganga abandanya bisigura
habizo ngingo z'intoki habizeho kumano hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi bikavyimba gose bimaze kuvyimba urumva umuntu acara gumazaraja muri crise cyane gose kandi kenshi kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo turashobora no kuca tuza turajya ingingo mvutse ngo twariye mu ngingo rero no kuvuga ko tuca tujya amagufa aha impera n'impera z'amagufa afatanije iyo ngingo zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo rero ico gihingingo ntibigikora icitegerezwa kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo cyangwa ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye nyene ibandanije itavugwa utwo tubuye tukaja mu bwonko hanyuma rero tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa
Muganga abandanya avuga ko bivanye nuko imibiri y'abantu yubatswe hari ababa bashobora gufatwa n'iyo ndwara inkabuzo zikaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi, imboga z'amashu, ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa Coca-Cola. Ariko kandi hakaba n'imiti mwimwe nk'uko muganga Angelique abandanya avuga.
Hariho n'imiti, hariho n'imiti ishobora kubizana, na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ndwara ya hypertension, ivuduka ry'umurindi w'amaraso, iyo bita amadiuretique, nayo narabiduza. Rero iyo byadukirwe n'ivyo hoho biba vyoroshe kuko dusha duhagarika iyo miti.
Nubwo bikunze kuvugwa cyane ku indwara ya gute igwara abagabo gusa, uyu muganga avuga ko ifata n'abakenyezi, nubwo bari kugitigira igike ugereranije n'abagabo, mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara. Muganga asigura ko baba barayivukanye.
Uwo mwana acatangura kugira ububabare bwo muri za ngingo akiri muto, akaguma yivuza, akaguma yivuza. Rero iyo ariko arivuza barashobora gusanga biduze, nivyo sinakubwiye ingene bayipima. Barapima, hari ivyo bapima mu maraso bakaraba ko biduze, ico bita acidic. Iyo biduze rero haraho rero kuri uwo mwana bica vyama biduze, bakagerageza kumuha imiti. Urumva uko bamuha imiti nuko bica bitevya ko za ngwara z'ivyuririza ibiza. Mugabo uko yitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga.
Abatarafatwa n'ingwara ya gute, muganga Angelique niyo kindi avuga ko bashobora kuyirinda, cyo kimwe n'abamaze kuyigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti.
Akagerageza umubiri wiwe akaguma wunonora kugira ngo ingingo zigume zikora, akirinda kugira ibiro byinshi birenze, akirinda ko umubiri wiwe utacukora. N'umaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi, bakagerageza ko biha umwanya ukwiye. Nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota 30 yo kunonora imitsi, nka kujya afata iminota 30 yo kwiyoga canke yo gufungura, n'uwo mubiri akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora. Muri ico gihe rero araheza iyo gute igatekana naho yo bayigwaye, utarayigwara ntiyigeriza. Ivyo biyitera ko twobihereka canke tukabigabanya vyanse ko tubireka, mugabe bishobotse twobihagarika.
Igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza, muganga avuga ko ashobora kumara imyaka 10 atumvise umusonga wayo. Abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afise by'abayigwaye, ari benshi mu gihugu cy'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino, Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo, twaganiye na Christophe Nkurunziza kurikiranira hafi vyerekeye inkino, n'umumenyesha makuru ari mu Burundi. Ku nkino z'umupira w'amaguru z'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya, inkino za mbere zo mu migwi zabaye kuva ku munsi wa kabiri nejo ku munsi wa gatatu. Christophe, witegereje muri rusangi, haracyari mu ntango, hasigaye inkino nyinshi cyane. Hari cyatangaje kuvejo n'inkino waravye no munsi muri make?
Muri make je novuga yuko ikintu gitangaje no kubona ekipe y'u France yitwa Olympique Lyonnais itsinda ekipe ya mbere mu Bwongereza Manchester City. Wabona ingene batanguye championnat iwabo mu France, ni bakina neza cyane ingene batanguye championnat iheze. Ariko ubu wabonye ko bashobora gutsinda ekipe ya mbere yo mu Bwongereza. Nibaza ko icyo kintu ni cya mbere kikiri kiboneka yuko iyo bariko baraduga, kandi umupira w'Ubufaransa ukora duwe. Ikindi je nabonye nuko Real Madrid ingene yakwira kina barashobora kuba aba mbere, ingene babaye aba mbere kubera uravye naho Ronaldo yagiye muri Juventus, urabona yuko bashobora gukina neza. Ibindi novuga nuko nyene abakinyi bakinye Coupe du Monde, urabona ko batanguye kumenyera. Nicyo gituma ubona yuko Champions League iyo mwaka ubona ko bakinyi basigaye bakina neza.
Muri make mu nkino zabaye ku munsi wa kabiri, Liverpool wayibonye gute na Paris Saint-Germain? Muri make
je muri make novuga yuko Paris Saint-Germain tuvuga ko nako barirondera, urabona ko Neymar atakina neza cyane, hanyuma urabona ko Liverpool kabisa basigaye bakina neza. Ni ekipe iri kwiraduga ngira ngo umisiza irashaka kuya mbere, ariko bakina neza cyane kurusha Paris Saint-Germain. Nibaza ko Paris Saint-Germain nabo ari aba mbere mu Bufaransa, barashobora kuronka ingorane muri Champions League.
Urakoze.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu rero, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.